ili nizu di Amerika. Izu di Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi.
Tubaye ikaze rero mu biganiro vyacu.
Kuri atari habi kuko igihugu gifite ubushobozi bwo kwishyura. Batubwiye kuki igihugu gishobora gufata umwenda.
Uwo ni Bashaga Bernard umunyamabanga mukuru yunganirije mu nama nshingamateka mu Rwanda avuga ku ngurane igihugu cyaronse ivyo byavugiwe mu nyigisho ubushikiranganje buje rukigega n'imigambi ya leta bwahaye abagize inama nshingamateka nshasha y'u Rwanda. Turavuga no kuri sentare nkuru y'ubucuruzi mu Rwanda itaburanishije iyunguruzwa ry'urubanza ihinguriro gitabi ryanya kwigendera Singapore rwigara riregwamwo kuvyuko umugwi Sever ujejwe kumenya kuri no kunywanisha barundi umenyesha ko utabajijwe kugira hashingwe ikibutso citiriwe kwibuka iho nyabwoko ryakorewe Abahutu mu mwaka w'1972 i Nyambeho muri komine Gitega mu ntara ya Gitega hamwe n'ikiganiro cicegera co mushikiranganje w'imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe ibibazo vya Afrika mushasha.
Mu makuru yo hirya no hino, President Trump avuga ko Irani ari cyo gihugu cya mbere ku isi gifasha iterabwoba. Naho umufasha wa President Trump, Melania Trump, azasura ibihugu bine bya Afrika mu kwezi kuza kwa cumi.
Uruhamwe n'ayandi tubafitiye, turagaruka ku mukanya gatoyi, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru rero avuga hijyano hino ku isi dushikizwa na mgenzi wa jano muri studio Thomas Kamini.
Ndagushimiye Fide. Uyu munsi president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yayoboye inama y'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ku cyicaro cyayo i New York. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo ubu ngubu iyobora iyi nama muri uku kwezi. Mu ijambo rye ryo kuyifungura rero inama, president Trump yikomye cyane Irani n'Ubushinwa. Yavuze ko Iran ari cyo gihugu cya mbere ku isi gitera inkunga iterabwoba. President Trump yavuze ko igihugu cyitwara nka Irani kidashobora kwemererwa gutunga intwaro za kirimbuzi kandi ko Amerika izakomeza gukaza ibihano kuri Irani. President Trump yareze kandi Ubushinwa ko bwivanga mu matora ya Amerika yo mu kwezi kwa 10 gutaha, kwa 11 gutaha. Yavuze ngo ntibanshaka, nta nubwo bashaka ko dutsinda ya matora kubera ko ari igihe perezida wa mbere wa Amerika ukosora ibitagenda neza mu bucuruzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa nkabushyiraho igitsure. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Pyongyang na ko i Beijing mu mbabarire yahakanye ibirego bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika k'Ubushinwa rero burimo bwivanga mu matora ya Amerika yo mu kwezi kwa 11 gutaha. President Emmanuel Macron w'Ubufaransa yafashe ijambo nyuma ya Trump muri iyi nama rero y'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ku cyicaro cyayo i New York. Inama yahuje abakuru b'ibihugu bagize aka kanama. Macron yavuze ati Irani koko ntigomba kugira intwaro za kirimbuzi ariko ibihano byonyine ntibihagije. Yasabye kwiga imigambi yajya mu bikorwa mu gihe kirekire, imigambi rero yo kubuza Irani gutunga intwaro kirimbuzi. Guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa cumi, umutegarugori wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azasura ibihugu bine bya Afrika: Ghana, Malawi, Kenya na Misiri. Melania Trump yabitangaje uyu munsi ari ku cyicaro gihoraho cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye i New York. Yasobanuye ko ibi bihugu bine byatoranijwe kubera ko bikorana na USAID imishinga y'intangarugero mu nzego z'ubuvuzi n'uburezi bw'abana, ibidukikije n'ubukerarugendo. N'ubwa mbere Melania Trump azaba agiye muri Afurika, naho umugabo we President Trump ntarasura Afurika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aya makuru kandi murayakurikira no kuri Facebook VOA Radio yacu no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Ishuri ry'ubuganga ryitwa London School of Hygiene and Tropical Medicine ryo mu Bwongereza ryatangaje icyegeranyo cya mbere na mbere kivuga imibare nyakuri cyangwa se ifatika yo ku ntambara y'abantu bahitanywe n'intambara muri Sudani y'Epfo. Iri shuri rero rivuga yuko abaturage barenga 380,000 bapfuye muri intambara yatangiye mu kwezi kwa 12 mu 2013. Iri shuri risobanura ko iyi mibare iruta kure y'abashakashatsi bakekaga kugeza iki gihe. Ubushakashatsi kandi bwatewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara ya Sudani y'Epfo yatumye kandi abantu barenga miliyoni enye baba impunzi mu gihugu imbere no mu bihugu by'abaturanyi. Hashize ibyumweru bibiri Perezida Salva Kiir n'umukuru w'inyeshyamba Riek Machar barwana bashyize umukono ku masezerano y'amahoro bemeza ko azarangiza iyi ntambara burundu. Umuhango wabereye Addis Abeba imbere ya Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed n'abakuru b'ibihugu bya Uganda na Sudani. Uyu munsi muri Burkina Faso imodoka y'abasirikare yakandagiye igisasu kirayiturikana mu ntara ya Souma mu majyaruguru y'igihugu, abasirikare 8 bitabye Imana. Mu kwezi gushize abandi basirikare ba Burkina Faso 16 bahitanywe n'ibitero by'intagondwa mu majyaruguru no mu burasirazuba bw'igihugu. Mu kwa 8 kandi intagondwa zashimuse abantu 3 bakorera ikigo gicukura zahabu mu ntara ya Souma, umuhindu umwe, umunyafurika y'epfo umwe n'umwenegihugu umwe cy'umwenegihugu cya Burkina Faso. Burkina Faso ihana imbibi na Mali na Niger, ibihugu bibiri byugarijwe n'intagondwa n'intambara. Izo ntagondwa rero zirwana muri biriya bihugu. Uyu munsi Perezida Trump yatangaje ko azahura vuba aha n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Yasobanuye ko guverinoma ye izatangaza mu minsi iri imbere itariki n'ahantu iyi nama yabo ya kabiri izabera. Mbere ye gato Mike Pompeo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yari yatangaje ko iyi nama ya kabiri hagati ya Trump na Kim ishobora kuzaba mu kwezi gutaha kwa 10. Bwa mbere mu mateka abayobozi b'Amerika na Korea ya Ruguru bahuye bwa mbere na mbere mu kwezi kwa gatandatu gushize i Singapore, bashyize umukono ku masezerano ateganya ko intwaro za kirimbuzi zose zigomba gusenywa mu kigobe cya Korea.
Mwandanya kukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kumakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, ubushikiranganji bujejwe ikigega n'imigambi ya leta buvuga ko datewe ubwoba n'imyenda igihugu gifata, kuko gushika ubu u Rwanda rushobora kwishyura iyo myenda. Ivyo vyavugiwe mu nyigisho ubwo bushikiranganji bwahaye abagize inama nshingamateka bashasha ibategurira kwinjira mu kazi bindi. Kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Asumutaka Bowe.
Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru abadepite baherutse kurahira batangiye guhabwa amahugurwa ku buzima bw'igihugu. Kuri wa gatatu abagize inteko ishinga amategeko bahawe ikiganiro na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi kibanze kuri politiki ya leta yerekeranye n'imyenda igihugu cyaka imbere mu gihugu cyangwa hanze yacyo. Imibare itangazwa n'iyi minisiteri igaragaza ko muri uyu mwaka wa 2017-2018 u Rwanda rwafashe umwenda wo hanze ungana na miliyari 318.9, naho umwenda w'imbere mu gihugu ukangana na miliyari 36.3. Umunyamabanga mukuru wungirije mu mutwe w'abadepite Bwana Bashoga Bernard aho yasobanuraga inzira unyurwamo kugira ngo igihugu gihabwe inguzanyo. Ni nyuma y'ikiganiro cyari kimaze gutangwa mu rurimi rw'Icyongereza n'Ikinyarwanda n'abakozi ba Minisiteri y'Imari.
Aho tugeze mu myenda mu by'ukuri atari habi, kuko igihugu gifite ubushobozi bwo kwishyura. Batubwiye kuki igihugu gishobora gufata umwenda, batubwira mu by'ukuri ko bihera muri igenamigambi. Bamara kubona ko uwo mwenda uje kugira icyo ufasha mu gushyira gahunda za leta mu bikorwa bakawufata.
mutwe w'abadepite usabwe gukurikirana iyo myenda kugira ngo harebwe neza niba iyo myenda yihutisha iterambere ry'igihugu muguke mu by'ubukungu zimaze iminsi ziburira ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba kurushaho kwitondera imyenda bafata bemeza ko yiyongera ku kigero kiri hejuru abahanga mu by'ubukungu basaba ibihugu kugeranya imyenda bifata n'ubushobozi bw'iby'ubukungu bwabyo bwinjiza mu isanduku y'imbere mu gihugu izi impungenge nizo zagarutsweho n'abagize inteko ishinga amategeko bibaza ingamba zafatwa kugira ngo hirindwe ko igihugu cyashorwa mu madeni aremereye
ibikorwa remezo biremereye cyane nko gukora imihanda kubaka ikibuga cy'indege ni ibikorwa bikeneye amafaranga menshi dukura hanze y'igihugu ubwo ndibaza kubijyanye no kwishyura amadeni nubwo batugaragarije ko hari gahunda nziza turi muri strong policy ariko hari ibihugu duturanye byagiye bigaragara ko hari igihe ufata ideni rinini rikazatinda kurangira kandi uko ritinda niko rigenda riremerera igihugu ese hari izihe ngamba z'uko tutagwa muri icyo kibazo cyo kwishyura amadeni aremereye mwatugaragaje yuko ubu ngubu aho imyenda u Rwanda
hari abandi bagize inteko ishinga amategeko basanga mbere yo kwaka inguzanyo zigiye gushorwa mu mishinga hajya habanza gukorwa inyigo inoze kugira ngo hirirwe ko haguzwe amafaranga ashorwa mu mishinga itazamara kabiri uri depute Munyangeye Théogène
hanyuma umushinga wa biogaz wapfuye ubu ngubu hakozwe indi proje ku buryo byagenda neza aho ruri muri Minemfra bagenda baka abaturage 100,200 ngo bave muri uko gucana inkwi bya bigeze hehe ikibazo cy'imishinga uko yiko nongera ntangiye mu rundi rugero muri muhanda wa Muhanga Karongi bavuga ko ngo waba warakoreshejwe kera ibuye ngo ryituritse ubu twacyasa iyo bimeze gutyo ubu twabigenza gute
Munyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Uwera Claudine yasobanuriye abagize inteko ishinga amategeko ko Leta yashyizeho ingamba zo kongera ibyoherezwa mu mahanga bagabanya ibyitumiza uyu muyobozi avuga ko biri mu rwego rwo kongera amadovize yinjira mu gihugu Munyamabanga wa Leta muri iyi Minisiteri asobanura ko kugeza ubu Rwanda rukiri mu murongo mwiza w'inguzanyo rwaka mu mahanga ko nta mpungenge zikwiye kubaho
kijyanye na loans u Rwanda rwagiye rufata turacyari muri limit ariko nanone ntabwo twavuga ngo twageze iyo tujya mu Rwanda twe ni igiki dushobora gushora mu mahanga ese ni igiki twe twatanga ese twakoresha izo opportunity gute kugira ngo dushobore kuba twarinjizinga iyo deficit
gufata umwanzuro wo kuguza miliyoni zirenga 200 z'amadolari ya Amerika mu kigega mpuzamahanga cy'imari FMI byari biturutse ku igabanuka ry'amadovize mu kigega cy'u Rwanda impuguke mu by'ubukungu zisobanura ko ibishobora kurengera ubukungu bw'ibihugu by'akarere kagize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ngo ari ukwirinda inguzanyo z'igihe gito bafata inguzanyo z'urwunguko ruto ndetse hakongerwa umubare w'abasora kandi ibi byose bikanajyana no kongera ingano y'ibyoherezwa mu mahanga Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru mu Rwanda kandi umucamanza wa sentare nkuru y'ubucuruzi ntiyabonanishije iyunguruzwa ry'urubanza ihinguriro gitari ryanya kwigendera Sinapol Rwigara riregamwo ikigo cy'igihugu cy'amatagisi n'amakori cyo kurugereka ko amakori murengera mu buryo butandukanye n'amategeko ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yatangiye yibutsa ababuranyi bombi imiterere y'urubanza rw'ubujurire uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kurugerekaho imisoro rwiti y'umurengera Uruganda rw'itabi rwa Rwigara ruraregera kugerekwaho umusoro w'umurengera mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko ruvuga ko byakozwe mu buryo buhutiyeho nta nteguza ruraregera kwishyurwa igihombo rwatejwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ruraregera kandi kwishyura amafaranga yikurikirana rubanza n'igihembo cy'umunyamategeko uburanura urubanza Ikigo Rwanda Revenue Authority muri urubanza cyatanze inzitizi zo kutakira ikirego ari nazo zihariye iburanisha rya none abanyamategeko bahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro barimo Maître Clément Gatera babwira urukiko ko uruganda rw'itabi rwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited rwatanze ikirego mu mitagihe bisunze ingingo z'amategeko babwira urukiko kutishimiye icyemezo cy'umucamanza wa mbere kijurira mu gihe cy'ukwezi mu gihe urukiko rw'ubucuruzi rwaciye urubanza ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka uruganda rukajurira ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Maître Janvier Rwagatare wunganira Uganda PTC we arasanga hatarabayeho ubukererwe kuko ngo n'ikimenyimenye umwanditsi w'urukiko yakiriye ikirego byubahirije amategeko yavuze ko iyo biza kuba binyuranije n'itegeko kitagombaga kwakirwa nawe yisunze ingingo z'amategeko Maître Rwagatare yavuze ko iyo umwanditsi w'urukiko asanze harabayeho ubukererwe kumuburanyi biba ngombwa ko akora icyemezo mu nyandiko kigaragaza impamvu atakiriye icyo kirego yavuze ko Rwanda Revenue Authority sanga yararenganijwe ari butakambire perezida w'urukiko mu nyandiko kandi ko muri icyo gihe icyemezo cya perezida w'urukiko afashe kitajurirwa bityo agasanga inzitizi yabunganira Rwanda Revenue Authority ntarimo ifite kandi ko nta n'uburenganzira bwo kuyizanira inteko iburanisha cyane ko ngo urukiko rw'ikirenga rwatanzeho umurongo. Abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro babwiye urukiko ko icyemezo cy'umwanditsi w'urukiko batakimenyeshejwe muri sisiteme y'urukiko bahuriraho bahanahana amakuru. Abanyamategeko b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kandi baravuga ko habayeho gusesengura nabi amategeko atomora igihe cyanyacyuregera urukiko yagombye kubikorera. Mu mpera za 2017 nibwo ubuyobozi bw'uruganda rw'itabi rwa Rwigara bwandikiye komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro w'umutakambira nk'uko umucamanza abivuze ngo yige ku kibazo cyo kugerekwaho imisoro w'umurengera. Kandi komiseri mukuru ngo yasubije ku busabe bwabo nta shingiro bufite. Kuri ingingo umucamanza yibukije ababuranyi bombi ko umusoreshwa utishimiye icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro agomba kukiregera mu rukiko mu gihe kitarenze iminsi 30 ahereye igihe yakimenyeshejwe. Aha havutse impaka ndende zateye umucamanza gutegeka ko impande zombi zazihagarika kuko yasangaga zimwe zisa naho ntacyo zifasha. Ikigo Rwanda Revenue Authority cyasubije uruganda rw'itabi rwa Rwigara mu nyandiko mu butumwa bwanyujijwe mu iposita. Abahagarariye iki kigo bakavuga ko ku munsi baruwa ya komiseri yagejejwe mu iposita inshingano ze zo kusubiza umusoreshwa muri uru rubanza ariwe PTC uruganda rw'itabi rwa Rwigara zari zirangiriye aho. Ubunganira uruganda rw'itabi rwa Rwigara ariko wakabisobanura ukundi. Aravuga ko umusoreshwa aregera urukiko yamaze kugezwaho n'iposita icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro. Yibukije ko ari nayo mpamvu hashyizweho ibitabo by'iposita bandikamo wafashe ubutumwa bwe. Yibukije kandi ko wanze gushyikirizwa ubutumwa bwe bidasobanura ko butamugezeho, ko ahubwo muri icyo gihe iposita ikora inyandiko mvuga igaragaza ko yabwanze nyiri ukubwohereza akazi ke kakaba karangiye. Avuga ko igisubizo cya komiseri mukuru uruganda rwo kwa Rwigara rwakigejejweho n'iposita ku itariki 31 z'ukwezi kwa 2017 babona gutangira kuregera urukiko. Uru rubanza uruganda rw'itabi rwa Rwigara ruriho rurega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kurugerekaho umusoro w'umurengera mu buryo bunyuranije n'amategeko, mu gihe hari urundi rubanza bibangikanye ariko noneho Rwanda Revenue Authority iregama abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara kugira uruhare mu micungire mibi yatumye ngo rutishyura imisoro. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyishyuza uruganda rw'itabi rwa Rwigara kayabo gakaba kaba miliyari 6 z'amafaranga. N'imisoro umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara utemera ukavuga ko ishingiye kuri politiki. Ntibiramenyekana uko uru rubanza ruzarangira ariko hari bimwe mu bibazo by'ingutu bitabura kwibazwa. Kuba mu ntangiriro z'uyu mwaka Leta y'u Rwanda yaratangiye gufata umwanzuro wo guteza mu cyamunara rimwe mu mitungo ya Rwigara mu buryo banyirayo bita ubusahuzi bwisunze amategeko kandi ikirego cyari mu rukiko, bibaye ngombwa ko abarega batsinda Leta byazarangira bite. Ibyamaze gukorwa byazaba imfabusa nk'uko abo kwa Rwigara babivuga cyangwa byazaba ibindi. Aha hari mu kwa gatatu uyu mwaka umwari w'amahoro Anne Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa Rwigara byibutsa Maitre Vedaste Habimana wari ukuriye cyamunara ya stoke y'itabi y'uruganda rwabo.
Nuko nka mbere hose nta kimuri gukora gikurikije amategeko, iyi gahunda ya cyamunara iri mu rukiko murabizi. Ndetse uyu munsi saa 8 hari urukiko, hari urubanza rujyanye n'iyi cyamunara. Murabizi ko twatanze ikirego cyihuse. Baduhaye umunsi rero saa 8. Nanone kubera ko ari cyamunara ya mbere murabizi ko mu mategeko nyiri yemerewe kwanga igiciro niba kitamushimishije. Twebwe rero nk'umuryango wa Rwigara iki giciro cya miliyoni 512 turacyanze. Namwe murabizi amategeko murayazi, nubwo ari kuyirengagiza kose amategeko murayazi. Mushobora kubyanga ariko nanone ntacyo bimaze kubera ko muri kwica amategeko nk'uko mwabikoze kuva ibintu byose bigitangira.
Iyo cyamunara ishorwa uyifite ikibazo wese nahandi agiritse mu rukiko.
Urukiko narwo dosiye yacu irarufite, nababwiye ko uyu munsi saa 8.
Très bien, wabivuze nabyo.
Uri kumbwira ngo bijyane mu rukiko ntasoni? Bijyane mu rukiko.
Cyane.
Imana ibababarire kuko mutazi ibyo muri
mwokora.
Kugeza ubu uruganda rw'itabi rwa Rwigara rumaze umwaka usaga ruhagaritse imirimo yarwo, bivuga ko rwinjizaga miliyoni 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Umucamanza azasoma icyemezo kuri izi nzitizi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ibiganiro vyacu nze kuri isaha birabandanya kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umugwi sever rejwe kumenya ukuri no kunywanisha barundi kumenyesha ko tabajijwe kugira hashingwe cibutso citiriwe kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972 inyambeho muri komine Gitega intara ya Gitega. Musenyeri Jean-Louis Nahimana ayoboye uyo mugwi yemeza ko kugira hemegwe ihonyabwoko ari bitegerezwa gukurikizwa kuko ata wicira urubanza. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana.
Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi amenyesha ko umugwa arongoye twigeze ubwishwe inama canke ubazwe mu gushinga icibuzo ku musozi wa Nyambeho muri komine Giheti ntara n'Igitega. Uyu arongoye umugwi ujeje gutohoza ivyashikiye abarundi kuva mu mwaka w'1961 gushika mu mwaka wa 2008 yemeza ko gushinga ico cibuzo habaye kwihenda no guhonyanga amategeko.
Nta ruhara tubifisemo, nta wigeze gisha inama. Ica kabiri naco nuko kugira ngo hemezwe icese yuko mu gihugu habaye honyabwoko birafise inzira bicamwe. Kugira ngo habe honyabwoko nuko haba habaye icifuzo cyo kuzimanganya ubwoko. Ibyo rero ntawo byemeza ubu kuko nta urabitohoza. Agahaze ahiwacu yo hageze ko umuntu ashira mu kibanza kimetso nk'ico nuko iyo umuntu akarasaba ko atunganirizwa nashaka guca yicira urubanza wenyene. Nta ushaka kuba parti yongera be juge mu rubanza rumwerekeye.
Jean-Louis Nahimana avuga ko adatahura ingene harabihuta bagatanga kumenya ibyabaye umugwi washinzwe igikorwa cyo kubitohoza. Warongoye sever asaba babuze kwirinda kugwa mu mitego kuko mu mahano yashikiye Burundi amoko yose yabuze.
Mu gihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva icirikiraberaho turacari ku kivi nk'ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura kutovuga yuko 72 hafu y'ubwoko bumwe ngarutse 93 naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene bareko atari ubwoko bumwe abatutsi bonyene bapfuye.
Mu nama n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana abajije kuri ico cibutso yemeza ko ivyo biriko birakogwa tatyo biza gufasha mu kunywanisha abarundi. Nduwimana yishimikiza amategeko agenga umugwi sever wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kugira yemeze ko akwiye gushinga icibuso kimwe gusa.
Nyimba nibuka neza amategeko agenga sever haravuga ko hazoba icibutso rusange gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe undakiwe. Ariko nibaza yuko vyukuri ibiriko bira byabikiye kurindira sever igatanga icegeranyo hanyuma ikagira recommendation imbere yo kuraba yuko mbega wabicibutso cy'abapfuye mu 2002 ibyo heza bikagenda gute mugabo bamwe bose bagiye bashaka kugira ivyabo abandi vyabo bishobora gutuma otisi sosiale ihungabana kandi twari twifuza yuko vyukuri abarundi bokomeza amaho n'umwumvikano.
Umuhuza w'abarundi natavuga ico agiye gukora kugira amategeko akwirikizwe yemeza ko ivyabaye bibabaje ariko atavyokogwa kugira bibandanye bicanishamwe abarundi ahubwo hoshirwa imbere ibituma abarundi banywana.
Byacitse byarashitse kandi birababaje kandi twese ni ngombwa yuko tuja muri logique yo kugira tuti ntibize bisubire kandi kugira ntibize bisubire icibutso coza kirabitwibutsa kirakenewe ngo kibe icibutso rusange twese dushobora guhurirako. Icibutso rero kirashobora gufasha kugira ngo abantu bagume babona bati ibintu byarabaye n'ibibi ntibize bisubire mugabo ni byiza yuko ngeze ikabicibutso rusange.
Ivyapa by'icibutso cyo kwibuka ubwicanyi bwakorewe abahutu muri komine Giheta byatanguye gushingwa mu mpera z'indwi heze mu gihe inkuru ziva mu runani rw'amashirahamwe y'abahutu bacise ku icumi mu mwaka w'1972 zemeza ko icyiyumviro n'ibikorwa byo kuraba no gutunganya hazoshingwa ivyo vyapa n'icibutso byatangujwe mu kwezi kwa kane 2018. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Raymond kuri iyo nkuru mu Burundi. Kandi musitandiri wa komine Gitega aremeza neza ko imyiteguro yo gutegura igisagara cya Gitega kuzokwakira umugwa mukuru w'ivya politike kigeze kure. Ni mu gihe yamara bamwe n'abandi babona ko impingi ikiri ndende ku bijyanye n'inyubako amabarabara y'imigenderanire hagati y'amakaritiye n'umuco ku mabarabara makuru makuru. Musitandiri wa Gitega avuga ko haba inyubako haba amatara yo kumabarabara byose biriko birakogwa ndetse ni inama nkenguza amateka ikaba yimirije kwimukira mu gisagara cha Gitega. Ibindi twumvirize umenyesha makuru wacu Fidende Antoine Nsabimana.
Mu kiganiro musanere wa komine Gitega Valentin Nayimana yahaye abamenyesha makuru kuno wa kabiri avuga ko imiteguro yo kwakimugwa mukuru wa politike iri kigenda neza ku mpande zose. Yatanguye avuga ku bijyanye n'amabarabara aca hirya no hino mu gisagara hagati.
Mu wajejwe amabarabara ubu baramaze gusinya amasezerano n'ishyirahamwe rizokora ayo mabarabara ryo Soje Asato. Tuzigiye ko urumva bigomba bitangira, bigomba batangura ibyo bikorwa. Mabarabara azokugwa naho ni menshi, ni ibirometero bishika 9 birenga ni metero 108 azokugwa y'amakaburimbi. Ariko mbere hariho amabarabara ari yari barabara izotuma mu gisagara ta miduga minini minini hagaruka irengana je hariya kuri parking de kamyoru igaca muri bwoga no kwibuka igaca serikira kuri iza igaca kuri parking de kamyoru amataka bizogaruka kandi nini.
Naho kubijanye no kubonesha kuri ayo mabarabara mu masaha y'ijoro, musanere wa komine Gitega Valentin Nayimana avuga ko ibyo bikorwa vyaheze.
Twaratanguje umugambi ugushiraho amatara y'izuba ashobora kubonesha ibibanza bimwe bimwe kugira igisagara kibone. Ni umugambi munini cyane ku masezerano dufitanye n'ishyirahamwe ririko rirabikora yitwa Gigawati Global. Ni amasezerano yari ku myaka 3. Ni ukuvuga yuko ibi twakoze rero ni intango. Iyi faze rero ni faze twise do demonstration, tukaba twizigiye ko tugiye ko mu minsi no kubandanya kugira ngo ibibanza byose twidentifiye bikenewe tuzobishyiremo ayo matara.
Kubibaza ko ayo matara akoresha imishwarara y'izuba azohava yibwa nkuko vyabaye mu gisagara cha Bujumbura, musanere wa Gitega gira ati
ica mbere no bambwira nuko no baremesha aya matara bashizeho ntiyibwa kuko nta gipande na kimwe kidakorana n'ikindi. Ndakuvuga ukuye ko ikimanyu kimwe ukijanyuza buri umwononyi gusa ntishobora kugishira handi kugikoresha. Ico ni kimwe. Kigira kabiri nuko twagize sensibilisation, twagikoranye n'inzego z'intwaro hasi z'igipolisi kugira umwe wese acungene n'ubuzorigonga azotegezwa gucaririha. Kandi n'itara rirazimbye kuko rirashitse hafi miliyoni 2 rimwe. Ndakubwiye yuko ubuzorigonga azobazi kwacaga haruri miliyoni 2 kugira dushireho irindi.
Kubifuza kubonesha impande y'impango zabo bakoresha ayo matara akoresha imishwara y'izuba, Valentin Nayimana avuga ko kwitura komine.
Umuntu wese avyipfuza ashobora kwegera komine tukamufasha kumuhamagarira ujya muntu ari karabidukorera kuko nabwiye ko dufitaniye kontra y'imyaka 3. Ni kuvuga rero aho hose tumbwiye tuti uwo arabyipfuza ashobora kumukorera arashobora kubikora kandi bigyanutse kandi ukamugirira ibintu byiza swiva ubuhinga yipfuza nuko byogera.
Mu nzego zimwe zimwe z'igihugu zikomeye bavuga ko bo batazorindira ku itegeko ryemeza iyimurigwa ry'umugwa mukuru wa politike mu gisagara cha Gitega kugira ngo bimuke baje gukoreye Gitega. Reveriano Ndikuriyo, umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi, wavuga ko uno mwaka utazohera inama nkenguza amateka itimukiye gukora mu gisagara cha Gitega.
Inama nkenguza amateka turapanze mu gisagara ku kwezi turi miliyoni hafi 22 aho dupanze mugihe tarubaka murazo turi ari bikorwa byo kurondera uburyo bwo kubaka ngahe Gitega hari Nyabututsi niho baduhaye ikibanza kandi na leta muri Conseil des Ministres bamaze kugitangaza yuko ari ikibanza kizokorwa mu bikorwa bya leta. Turamaze kugirana inama n'amanyeneho kugira ngo babategurire amaindemnisation muga mukurindira twege dukose cyatuba turaga hanyuma ikindi naci babakemuza amateka munazi batuwe n'abene gihugu. Iyo abene gihugu nabo bamaze kumva ikintu kizoba utagisize mu ngiro baragutoye bacatanga kwinuba umukuru w'igihugu yavuze ibi nabo umuntu agomba kubikora hajya rero cyo twege icyo umukuru w'igihugu yavuze tufata nk'itegeko.
Venaman Irambona uramatari w'intara Gitega mu manama y'amagirisha imvukira z'intara Gitega yama yabahamagariye kuza kubaka inyubako z'akarorero kugira ngo isagara kiboneke neza. Igitega Fidel Antoine Sabimana kubwijwi rya Amerika.
Mukanya gatoyi turasezerana makuru n'ibiganiro turatuba afite kuri isaha yamara imbere yaho. Reka mugenzi wanje Thomas Gamirinda ndasubira bibibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru yabashikirije.
Urakoze Fide. Irani nicyo gihugu cya mbere ku isi gitera inkunga iterabwoba, naho Ubushinwa burivanga mu matora ya Amerika yo mu kwezi kwa 10 gutaha. Ni President Donald Trump watanze ibyo birego mu nteko ishinzwe umutekano ku isi i New York ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye. Guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa 10, umutegarugori wa President Trump azasura ibihugu bine bya Afrika: Ghana, Malawi, Kenya na Misiri. Melania Trump yabitangaje uyu munsi. Uyu munsi kandi muri Burkina Faso imodokari y'abasirikare yaturikanye n'igisasu abasirikare 8 barapfa.
Amakuru rero nibiganiro batabati bafite kuri isaha niho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije kubuhinga bw'ivyuma na Fatuwari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguri. Wabihagarikiye ni Frederic Ngundikije kuri micro ari kumwe na Jean Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi.
Mugire rero ibihe byiza, tubatumira no kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu. Mu kirundi ni Kinyarwanda kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.